uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni kiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka itanu. Inyuma y'icigwa turaguha inomero ngo turonderako igihe ugira icyo ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe.
Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa cy'inyigisho za Bibiliya usanze utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi ukaba dushyikirizwa na Pastori Samuel Nsabimbona. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Mu cigwa giheruka twarize ku ikete ryandikiwe ishengero ry'isimuruna twisunze igitabo cy'ibyahishure Yohana mu gihimba cya kabiri kuva ku murongo w'umunani kugeza ku wa cumi na rimwe. Twarumvise yuko ishengero ry'isimuruna ryaranzwe no kubabazwa rizira izina rya Yesu Kristo. Twasanze iryo kete ririmo amajambo yo kuremesha ishengero kubw'imibabaro ryategerezwa gucamwo kuko cyari igihe cy'ihama ry'ishengero. Abakristo benshi barishwe urupfu rubi bahogwa izina rya Yesu. Umwami Yesu mu kuremesha iryo shengero ry'isimuruna aravuga yuko ingorane zose bacamwo azizi. Amarushwa, ubworo, ugutukwa, byose Yesu Kristo yarabizi. Nshuti yanje mugenzi, umenye nawe ibyo uri kuracamo byose ko Yesu abizi. Twarumvise yuko igisagara cya Simuruna n'uwo munsi kikiriho, kikaba kiri mu gihugu cya Turukiya. Icyo gisagara rero ubu cyarahinduye izina kikaba cyitwa Azmir. Ni igisagara kinini gitunze cyane kandi biboneka ko kizohava kiruta umugwa mukuru Istanbul. Simuruna cyamye kuva na kera ari igisagara cyubakitse, cyarimo ingoro nyinshi z'ibigirwamana. Ikete rero ryandikiwe ishengero ry'isimuruna ahanini ryanditswemo amajambo yo kuremesha abakristo bari mu mageragezwa akomeye yo guhamwa bahogwa izina rya Yesu Kristo. Uwandikiye ishengero ry'isimuruna twarabonye uwo ari we mu gihimba cya kabiri umurongo w'umunani, aho yivuga uwo ari we ati: uwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima. Uwo si wundi ni Yesu Kristo, jambo w'Imana yamyeho kandi azokwamaho. Ni ukuvuga ko atacamutanguriye kubaho kandi atanikizobaho inyuma yiwe. Uwo nyene ni we yapfuye akazuka, nk'uko avuga ngaha ati: nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima. Ubu rero ni ubutumwa bukomeye bwo kuremesha abicwa bahogwa izina rya Kristo. Kandi muri icyo gihe hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bizera Imana ariko bakaba barishwe bahogwa Kristo. Yesu yaranesheje urupfu, ni nawe ashobora gukiza abicwa bahogwa izina ryiwe. Twararabiye hamwe ibyanditswe muri iki gihimba cya kabiri cy'igitabo cy'ibyahishure Yohana ku murongo w'icyenda, handitswe ngo: ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamarura umutunzi. N'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo ariko ari sinagogi ya Satani. Nk'uko biboneka mu yandi makete yandikiwe amashengero, hano turabona ko iri kete ritangurwa n'amajambo yo gushima ibyiza biboneka muri iryo shengero. Ni iby'igikundiro kumva Yesu Kristo azi neza ingene bamerewe. Mbega byoshoboka gute kwabo bakristo baba batunzi kandi ari aboro? Mu by'ukuri abo bakristo icyo gihe bari mu bworo kandi Yesu yarabibona. Nicyo gituma avuga ati: ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe. Abakristo benshi b'isimuruna bari baragizwe abaja, abandi bakaba ari abantu bari uko nyene ataco bafise, kuko bari baranyazwe ibyabo byose kubera guhohoterwa. Ayo mabi bayakoregwa n'abandi Bayuda, hakaba n'igihe bayakoregwa n'Abaroma. ariko rero abakristo bisimuruna naha barabora ruhebwa mu by'umubiri barabatunzi mu buryo bw'impwemo. Ubutunzi bwabo bwari buhagaze mu by'Imana yabasezeraniye kuri kazoza kabo. Uravye mu by'ukuri ishengero gisimuruna ingene ryari rimeze, nta cyari kukwemeza ko ryobandanya kubaho, ariko rero ryarabandanije kandi rikaboneka ko ritunze kubw'ubuntu bw'Imana, kuko abari muri iryo shengero barangwa no gukunda Imana ataburyarya. No mu marushwa yabo bariko baracamwo bagumye berekana ibyamwa byamwemu yera, ni ukuvuga urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, ubwizigirwa hamwe n'ibindi. Biratangaje kumva ukuntu Imana ibona abakristo nk'abatunzi kandi ataco bafise, mu gihe abakristo b'i Laodikiya bobo bari bafise byinshi, ariko Imana ikababona nk'aboro bafutanye kuko ari abakene mu by'impwemu. Nshuti yanje, icyo ukwiye kumenya ni uko Imana itaraba nk'uko abantu baraba. Ishengero gisimuruna n'akarorero keza k'ubutunzi bw'iby'impwemu, aribwo bwagiye buba umugabane mwiza w'amashengero yaseserejwe n'uguhamwa. Ishengero gisimuruna ryari mu makuba atagira uko angana kubera ukwizera Kristo. Ariko Yesu yabwiye iryo shengero ati, ndaza amarushwa yawe kanatsinda amarushwa barimwo. Yaturuka ku bintu nyamukuru bitatu. Icya mbere ni uko abo bakristo bisimuruna bagwanywa n'abategetsi b'Abaroma kuko batemera gupfukamira umwami ahambaye bita umwami w'abami Amperere. Ubwa kabiri nuko baba mu gisagara cyuzuyemo ibigirwamana, nabo bakaba batashobora gusenga ibyo bigirwamana kandi byari bisanzwe bisengwa n'abantu benshi harimo n'abahambaye. Nicyo cyatuma abandi bantu bavuga yuko abakristo ari abantu babi kuko batifatanya n'abandi bose. Byongeye inyifato zabo za gikristo zirangwa n'urukundo no gusangirira hamwe ntizaboneka neza imbere y'abapagani bisimuruna. Kandi kubera ko basenga Imana itaboneka, abandi bose barabatinya kandi bagaca babagirira urwanko rubi. Ikigira gatatu cyari giteye agahinda ni uko abakristo bahamwa n'abayuda bene wabo. Abo nibo Yesu yita isinagogi ya Satani kuko biyita abayuda atari bo. Kanatsinda mu nyonga z'Imana abayuda batemera Mesiya nibo baboneka nk'ibivume. Intumwa Pawulo niwe yanditse yerekana yuko abizeye umwami Yesu Kristo aribo b'Isirayeli b'ukuri kandi ngo n'ab'Isirayeli b'Imana. Icyo twokuramwo ngaha ni uko abamuka kuri sogokuruza Isirayeli ataribo bagize Isirayeli, kandi abamuka kuri Aburahamu sibo ari abana biwe. Raba icyo Pawulo avuga mu icyete yandikiye Abaroma mu gihimba cy'icyenda murongo wa gatandatu n'uwindwi, avuga ati, ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko abamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana biwe bose, ariko kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yesu abifata nk'icyaha gikomeye cyane kubona abayuda bagirira nabi abamwizera. Abo rero Yesu abita abakozi ba Satani, kikaba ari cyo gituma biswe isinagogi ya Satani. Birababaje kumva ukuntu abayuda bavuga amajambo mabi yo gutuka abakristo no kubadendereza. Ibyo ni ukurogota kandi ni ukurwanya Imana. Twarumvise ukuntu Yesu abwira abamwizera ati, ntutinye, naho mbona imbere yawe hagiye kuza amarushwa menshi. Muri ayo marushwa yose abakristo bategereza gucamwo bahamagarirwa guhagararira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ijambo rikiza, ijambo rivuga iby'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, bakamenya yuko ari Yesu gusa ashobora kubagwanira, na cyane cyane kari wazobambika igitsibo cy'ubugingo. numugisha kumva Yesu aturemesha mu kutwereka yuko imibabaro ari akanya gato kandi ko muri iyo mibabaro Imana ishobora kuduhingura numugisha kumva Yesu aturemesha mu kutwereka yuko imibabaro ari akanya gato kandi ko muri iyo mibabaro Imana ishobora kuduhingura no kutwigisha ibishobora kutugirira akamaro kubw'ibyo rero nkuko tubibona muri iri kete ryanditswe na Yakobo mu gihimba cya mbere murongo wa 12 avuga ati hahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitibo cy'ubugingo icy'Imana yateguriye abayikunda twarangirije ku murongo wa 11 muri iki gihimba cya kabiri mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwema abwira amashengero unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Aha rero twongeye guhabwa ijambo ridusaba kugira amatwi yumva kandi akitondera ijambo ry'Imana. Ayo matwi ni wa mutima wo kumvira Imana. Twumvise ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzomugira. Abizeye Kristo ntibazoshikwa ko n'urupfu rwa kabiri ariko rusobanurwa ugutandukanywa n'Imana ibihe byose. Yesu wenyine niwe yogufasha kunesha amageragezwa kandi niwe mwizigirwa atazohinduka ku isezerano ryo kuguha ubugingo budashira. Nshuti yanje umushire ku mutima umuhe ubuzima bwawe. Uwo munsi twiga ku ikete ryandikiwe umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo. Uwo mumarayika w'ishengero niwe twokwita uwo munsi umurongozi w'ishengero. Turasoma muri iki gitabo cy'ibyahishuye Yohana mu gihimba cya kabiri turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15 niho ikigwa cyacu gishimikiye. Umurongo wa 12 uvuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo uti ufise inkota ikarishe aravuga ibi. Ibyanditswe kuri iryo shengero ry'i Perugamo vyerekana ingene ishengero ryabayeho mu myaka yo hagati y'314 n'590 Yesu Kristo amaze kuvuka. Cari gihe abantu benshi bisukiriye cyane mu ishengero mugabo atari abakristo b'ukuri. Ngo ufise inkota ikarishe aravuga ibi. Iyo nkota ikarishe ivugwa ngaha ni ijambo ry'Imana. Iryo niryo ririmwo inyishu y'ibibazo bigoye na cyane cyane umuti w'ingorane y'icyaha. Ingorane y'icyaha cyari ikintu kigoye ku ishengero ry'i Perugamo kuko ingorane nyamukuru yari iy'idini itagiramo kubaha Imana. Nta kindi cyari kumara iyo ngorane atari ukwitondera ijambo ry'Imana. Icyaha cyari kigeramiye ishengero ry'i Perugamo kwari ukwizera ibintazi mu kwakira inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Nshuti yanje mugenzi, umenye no muri kino gihe ko inyigisho z'ibinyoma zigwiriye uzozimenyeshwa n'uko urongowe n'ijambo ry'Imana. Reka tubandanye dusome ku murongo wa 13 twumve icyo Yesu yabwiye iryo shengero ngo ndazi ahuba ko ariho umugwa wa Satani uri kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa icyabona cyanje n'umugororotsi wanje yiciye iwanyu aho Satani aba. Hano twumvise ngo ndaza ahuba. Hari ibintu bikuru bikuru Yesu atirengagije kuvuga ngaha kuko yabishimiye iryo shengero. Yesu ntiyirengagije kuvuga ukuntu iryo shengero ryari ahantu habi kandi hagoye. Keshi turihuta gucira imanza abaguye mu makosa bitewe n'abagenzi babo babi canke aho baba habi. Ariko natwe turi ahantu nk'aho turashobora gukora ibibi biruta ibyabo ducira urubanza. Dusomye ngo ko ariho umugwa wa Satani uri. Ni ukuvuga ko i Perugamo hari abanyedini benshi cyane mbere na Satani akashinga icyicaro cyiwe abicishije mu by'amadini. Mugenzi ubyumve ongera ubyumvirize. Satani n'uwo munsi ntari mu muriro nk'uko bamwe babyiyumvira. Satani kugeza ubu ntari igera ajya mu muriro kuko icyo twita umuriro udahera n'ubu ntikirugurugwa. Satani azoterwa mu muriro nkuko tubisoma muri iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana mu gihimba cya 20 tuzobitahura neza turiko turiga icyo gihimba ariko ibyo rero ntibirashika umunsi umunsi Satani aracyagendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo yorotsa nkuko Petero yabyanditse mu ikete giwe rya mbere mu gihimba cya 5:8 ati umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa ariko afise ibibanza byinshi bimeze nk'imigwa mikuru yiwe umwami Yesu hano atubwira yuko muri icyo gihe I Perugamo hari hameze nk'umugwa mukuru wa Satani uwo munsi Satani afise ibyicaro nk'uko tubibonye bikwiragiye mu isi uravye amarorerwa hakoregwa usanga henshi huzuye amadini ariko atarayo kwigisha ijambo ry'Imana ribohora ahubwo usanga ari ahantu ho gusengera Satani Yesu aravuga yuko I Perugamo hari umugwa wa Satani kuko aho hari ingoro nyinshi zo gusengerwamo ibigirwamana umunsi izo ngoro zarasambuwe mugabo mu gihe cya Yohana hoho zari zikomeye cyane niho hari ingoro z'ibigirwamana byitwa Zeus, Athena, Dionysius n'ibindi ikigirwamana Dionysius nicyo kimwe n'icyitwa Bacchus ari cyo bita imana y'inzoga ahandi kikitwa imana mpene mu maso no mu bihimba byo hejuru cyari kimeze nk'umuntu hepfo naho kikamera nk'impene haba ku murizo cyanye ku maguru uravye ingene inzoga ziganje hirya no hino mu isi usanga mu by'ukuri ikigwamana Bacchus n'ubu gikomeye cyane kandi gifise abanywanyi benshi tugarutse ku nkuru z'I Perugamo aho Yesu yise umugwa wa Satani twovuga ukuntu hari ingoro ikomeye y'ikigwamana Asclepios iyo ngoro niyo yahavuye ibi bitaro bya mbere bikomeye byo muri icyo gihe ukuvura ko muri ibyo bitaro bwari ubupfumu gusa byari ibikorwa bya Satani nyene aho nyene niho umwami Kayisari Auguste yahora aja kenshi yaborewe bakamukuyakuya kandi bakamushyira ahantu hashushe inzoga zigaheza zikamuvako byari nka bimwe bita sona ikindi Yesu yashimiye ishengero ry'I Perugamo nuko ritahemukiye izina ryiwe aravuga muri wa murongo wa 13 ati wumiye ku izina ryanje abo mu iryo shengero rero babaye abahizi mu gushingira intahe Yesu bemeza ko ari Imana yigize umuntu muri icyo gihe hari inyigisho nyinshi zo guhakana Kristo ariko kandi hakaba n'abandi bahagurutse bavuga Yesu Kristo bashize amanga iri jambo twumvise muri umurongo wa 13 rivuga ngo ntiwihakanye kunyizera ni ukuvuga ko ishengero ryagumye rihagaze neza mu kwizera Kristo ishengero rero ngo ryagumyeje ukwizera no mu minsi ya Antipa icyabona n'umugororotsi yikiwe iwanyu Antipa ni umwe mu bishwe bahogwa ijambo rya Kristo naho atavugwa ko byinshi ngo amenyekane yoba yabaye wa mbere kwicwa I Perugamo ariko inyuma yiwe harishwe n'abandi benshi bahogwa izina rya Yesu Kristo ibyo byose ntibyashimishije Yesu ku by'ishengero ry'I Perugamo ariko hariho bikeyi bitamushimishije dusomye muri iki gihimba cya 2:14-15 handitswe ngo ariko fise ibyo nkugaya ko bike kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushyira igitsitazi imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ibyashikaniwe ibigirwamana bashurashure niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nk'uko nyene hari ibintu bibiri bikuru bikuru Yesu yagaye iryo shengero ry'I Perugamo icya mbere ari nacyo gikomeye cyane nuko abakristo b'I Perugamo baretse hagakomezwa inyigisho za Balamu. Inyigisho za Balamu zitwibutsa cya gihe Balamu yari yatanguye igikorwa ciwe cy'umuvugishwa w'Imana agahava twari icyo gikorwa ukutariko abitewe n'ugukunda amahera. Inyigisho za Balamu ni hamwe Balamu yigisha Balaki ingene yatuma Abisirayeli bava ku Mana mu kwifatanya n'abanyamowabu kazi mu busambanyi no kujya mu byo gusenga ibigirwamana. Izo nyigisho zagize uruhara runini mu gutuma ishengero ry'Iperugamo ryakira abapagani benshi ngo bafatanye naryo kandi badahevye ibyaha byabo. Izo ni inkuru zanditswe mu gitabo cyo guharura kuva ku gihimba cya 22 gushika ku cya 24. Ukuntu Balaki umwami w'Imowabu yahamagaye Balamu akamwemerera ubutunzi bwinshi kugira ngo amuvumire Abisirayeli baboneka ko babangamiye ubwami bw'Abanyamowabu. Balamu abonye byase yaciye akoresha ubundi buryo akwegera Abisirayeli kwimatanya n'abasambanyikazi b'Abanyamowabu kazi nabo baca babakwegera kugusenga ibigirwamana byabo ibyo byabo banyamahanga. Ibyo turabisanga mu gitabo cyo guharura mu gihimba cya 25 umurongo wa 2 n'uwa 2 no mu gihimba cya 31 umurongo wa 16. Uwo mugambi ugayitse wa Balamu waciye urandagata mu Bisirayeli batangura kwihereza ubusambanyi bukomeye babukorera mu mahema bari bacumbitsemo. Aho ni naho Uhoraho yabwiye Mose uravye mu gitabo cyo guharura mu gihimba cya 25 umurongo wa 4 n'uwa 5 ati: jana n'abakuru bose baganza abantu umanika bakoze ibyo bose imbere yanje ubanikire kuzuba kugira ngo ishavu ryanje ry'inkazi rive ku Bisirayeli. Nuko Mose abarira abacamanza b'Abisirayeli ati: umuntu wese muri mwebwe niyice mu batwara abifatanije n'abayari y'i Peyori. Icyo gihe Abisirayeli bashika 24,000 barishwe mu kanya isase, nk'uko tubibona ku murongo w'9 mu gihimba cya 25 mu gitabo cyo guharura. Hari Abisirayeli banonoseye iby'akahise bise Balamu ikizimiza cyadimije abantu. Nayo Yuda wewe mu ikete yanditse yagereranije Balamu na Kayini hamwe na Kora ababaye katamanikigwa mu Bugarariji. Intumwa Petero nawe yanditse mu ikete yanditse rya 2 mu gihimba cya 2:15 ati: bataye inzira igororotse barazimira bakurikira inzira ya Balamu mwene Beyori umwe yakunze ingero zo kugabitanya. Muri iryo kete nyene rya 2 Petero yanditse mu gihimba cya 2:9 n'uwa 10 turabona ko abazimire nk'abo Imana yababikiye guhanwa. Handitswe ngo umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kubikira abagabitanya guhanwa ku munsi w'imanza, ariko cyane cyane abagenda bakurikira iby'akameremere kabo bipfuza ibihumanya bagakengera ababaganza. Ntacyo batinya, ntibakurwa ku ijambo, ntibahindishwa agashyitsi no gutuka abanyacyubahiro. Ibyo ni byo byago birindiriye abazimiye bagakurikira inyigisho za Balamu. Biyita Abakristo ariko bakigenza nk'abapagani mu kurya ibihumanye byo mu minsi mikuru y'ibigirwamana byabo no mu kwijukira ubusambanyi. Ibyo ni byo twovuga ku kirego cya 1 Yesu yari afitiye Abakristo bo mu ishengero ry'Iperugamo. Ikirego cya 2 ni uko muri iryo shengero bari bafise abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti. Twongere twibukanye yuko inyigisho z'Abanikolayiti abo mu ishengero ryo muri Efeso bobo bari barazanse, ariko mu ishengero ry'Iperugamo hoho hari benshi barazikurikije barazikomeza. Inyigisho z'Abanikolayiti zari zishimikiye ku kwinezereza mu mubiri imbere y'ibindi byose. Baravuga ngo kugira ngo ushobore kwirinda icyaha ukwiye kubanza kugikora kugira ngo kimenye. Yesu rero avuga yuko atahimbawe no kubona abo mu ishengero ry'Iperugamo bakomeza izo nyigisho z'ibinyoma. Yari kubashimira iyo bitandukanya n'abazana inyigisho nk'izo nk'uko yabishimiye ishengero ryo muri Efeso. Eka naho muri Perugamo abenshi ntibemera izo nyigisho, ariko ingorane nuko atangingo zigeze zifatwa zo kwitandukanya n'abo Banikolayiti. Nshuti yanjye mugenzi uri kurakurikira kino cigwa cy'inyigisho za Bibiliya, Imana iranka inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zinyuranye n'ubutumwa bwiza bw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Niwizere uwo Yesu ushinge imizi muri we kandi uhagarare neza mu kumwizera. Erega ntacyo byokumarira kuba ingwiza murongo mu ishengero nk'uko benshi bari bameze Iperugamo. Niwiyakirire Kristo Yesu uhinduka umwana w'Imana, kandi nawe wamaze kumwakira wirinde ngo ntutwagwe n'inyigisho z'ibinyoma. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, ndagukengurukiye yuko utuburira kugira ngo ntitugwe mu mutego w'inyigisho zitabereye zizodukwegera guhona. None ndasengeye uyakurikiye kino cigwa akaba yumvise yuko hari ibyo wagaye kuri iri shengero ry'Iperugamo, ariko ukaba ugomba yuko ava muri izo nyigisho z'ibinyoma agafata inyigisho z'ukuri zihuye n'ijambo ryawe. Umuhe kuzakira no kuzigenderamwo, kandi uwo nawe yamaze gutangura umuhe kwirinda ntatwagwe n'inyigisho z'ibinyoma zigwiriye muri kino gihe, hanyuma umurongoze mwemu yera azomushikane ku bugingo budashira. Ndabigusabye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguheze agire.
Wakoze kumviriza ikigo cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya cyangwa ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http://www.tw.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri icyo gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite icyo wunganira cyangwa ubaza, twakure cyangwa twandikire kuri iyi nimero ya WhatsApp ni 68 02 85 95. Email ni tweburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha ya kazi. Dukorera muri Rohero ya mbere ku ibarabara ryitiriwe Gerer, numero 27. Yesu aguheza gire.